bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe cyuti bakunze muteza amatwi igane vyira ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siya gatanu muri 10 na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya.
Nakababara cyane kubona ibyo bintu bye babyashitse kuko nta kuntu umuntu yo kwicwa mu nyamaswa atamuntu yishye atamuntu ariko aramwagiriza itonga birababaje cyane.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri komuni ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu Burundi agaragaza akababaro k'ubwicanyi bufatiye kwihanira bwaraye buhitanye abantu bane ahi Mutimbuzi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi mikambi ya Ndutari mu gihugu ca Tanzania zahungutse turayigaruka ko handi hato ariko hagataho hambavu y'abahungutse hari n'ababandanya bahunga idonido ni murano makuru. Nongere ndabahimwiriwe n'ikaze makuru tubafitiye uno mwanya duhera mu gisata cy'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bane baraye bagandaguye muri komune ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura abo bishwe bari mu murwi w'abantu munani bariko bakora inzoga ya kanyanga. Umenyesha makuru wa Cheroje wirika neza yanyarukiye ahagwiriye iryo bara.
Abishwe bose baba mu rupangu rumwe muri kagiye yabunyuza zone kinama komine ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Aho biciwe ni hirya yaho gato kuruzi gikoma mu buraruko bwa kinama mu rubirizi rwa komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Iruhande y'abagabo babiri baguye muri ico gitero harimo n'umupfakazi afite udukobwa tubiri ak'imyaka 15 n'igice hamwe n'umuhungu wabo yaraciga mu mashuri mato mato yari yamanutse ava muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi aje kuramuka. Uwo mwigeme yiga muri kaminuza y'Imwaro yayamanukanye n'uwo mwana w'umuhungu twamusanze ajumaraniwe.
Je bakigenda nyine barahambwiye
bakubwiye gute
ari bagiye guteka kanya cyera baherukeje mu masaha ya saa kumi n'imwe cyera je mva ruguru Imwaro hanyuma nanjye kuramutsa mukuru w'iwanje kuko nari nsanzwe ndi mu buruhuko ubwo rero maze kuza kumuramutsa. Je isaha y'iwanje ndamuherukira n'isaha ya cumi n'imwe hanyuma ibyakurikiye mu nyuma nagiye numva nyine ngo yapfuye hama mbona bazanye ibiziga bisanga ngaha ku mbuga.
Uwo muyabaga yibona nk'uwacitse amaboko
ukababara kuko nabuze umuryango hwi kuko n'uwo yapfuye n'uwo twari twaje tuzana nyine aje kuramukanya aje kuramutsa nyina ni umwana muto ubuho abapfuye bamaze gupfa abanje ntibakigaruka. Gusa je nifuza gusubira inyuma mu muryango mu mutekano nyine turi kumwe n'aba bana basigaye ari imfuzi.
Ababanyi b'abo bantu bishwe barashwe nk'uyu mutamakazi n'uyu musore bari bafite akababaro.
Ubona umuntu agusanze aho uri kurarondera ubuzima kugira ati abana babeho aho kubasa gutuma gusikiriza abategetsi bakwihanire akababaro yihanira urumva biragoye cyane.
Nakababaro cyane kubona ibyo bintu bye babyashitse kuko nta kuntu umuntu yo kwicwa mu nyamaswa atamuntu yishe atamuntu ariko aramwagiriza itonga birababaje cyane.
Uwo mubabaro ni nawo wari ufiswe n'abandi bapfasoni babiri basigura ko niyo umuntu yaba afashwe mu makosa ikimukwiriye atari ukwicwa.
Twebwe ni ukuri n'akababaro gakomeye mu muryango kuko abo bantu baraye bishwe bari batutwe batonzwe no kwihangayikira ugaca usanga babasanze aho bariko barihangayikira aho no kubafata kumbure ngo bapfume babashyikiriza ubutungane kumbure bo bari bwo bihanira bakaba aribo baca batura kwa masasa. Urumva ko bibabaje gose n'ukuri jyewe nk'icyo nosaba n'abandi bo bari inyuma kuko bariko barakora nk'ako kazi kuko baragakora benshi ko batoca bashika bica ahubwo bopfuma babafata bakabashyikiriza ubutungane bakabaha impanuro.
Abo bantu bakoze ico kibi ni babarondere hamitohoza rikogwe bahanwa abisha abo bantu bahanwa nta nabi bakora turabazi barabo mu insite n'abantu tumenyereye kandi bari bameze neza.
Eka n'uyu mugabo ari mu bacitse ku icumu yunga mujya abakenyezi
aho hantu twakorera n'ubuzima twarondera amaisha abagizi bana iyo baje bava nta muntu hazi hakuza ku murango bajijoro mu bantu twakora iyo nzoga nta muntu n'umwe atangisha hano cyangwa yari umurozi none leta y'u Burundi yokora ikimo abantu bapfuye ntibahabwe n'ibanyaragase bakora itoto ry'abo bantu barabishwe atacyo bazira babigira hakiri kare amari y'ababyeyi abana basiga bararira impfuvyi yabagaburira akagira iki hazwe impfuvyi zingaha none aho kora iki ko nabaguma basese amaraso y'abantu muri iki gihugu bazotera gusesa amaraso mbe kwica niwe muti n'umunateka akanyanga gasa yiyo barabibujije kubibuza ni byiza ego barabibujije ntabwo barabibujije mugabo nubuzima hakumuntu yiba atumarondera ibyo akora hakumuntu yiba iyo baza neza bakatubwira icyo bakeneye tukakibaha abirazi kuri ukurasa umuntu mutewe kumurwaga nawe
icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza nawe nyene ahamagarira abantu kwirinda kwihanira
nivyo bari kubakorera bagitazwe n'amategeko ariko naho umuntu yakoze cakinga na gute murazi neza yuko mu gitabo mana byaha cyo Burundi icaha cyo gupfa cyafuswe isigura rero yuko umuntu acaha yakoze kingana gute batamuntu numwe afisura nganzwe mu mwaka ubuzima ari naco gituma rero tubabwiye yuko amatohoza yatangwe kugira ngo abo babikoze bahanwe kuko nabicanye
gushika ubu abantu bagera kuri batatu harimo nyene urupangu abishwe babamwo bahagaritswe ku mvo z'amatohoza haba ku mugwa mukuru w'Ubujumbura no mu ntazo hagati mu gihugu ubutegetsi bumaze igihe bwahagurukiye kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko na kanyangirimwo mu manama katari gake bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano baratunzwe agatoki ko bari mu bazicuruza umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye agabisha ko n'abari mu butegetsi batazihanganirwa na gato bafashwe muri urwo rucuruzwa rw'izo nzoga zitemewe n'amategeko canke bakingira ikibaba abasanzwe bazikora Eloje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakenuye Eloje Urika neza yindi nkuru rero ivugwa i Bujumbura mu Burundi yerekeye ihagarikwa rya Leopold Habarugira umunywanyi w'umugambwe PDS igamibanga uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi hakaba nasoma mbike wa Hussein Rajab yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Habarugira rero yahagaritswe mu gatondo ko kuri wa kabiri ku mugwa mukuru Bujumbura muri quartier ya Mutangano iri muri zone Gihosha ya commune Ntahangwa ijwi rya Amerika i Bujumbura rikimara kumva iyo nkuru gegereye Liberate Nzitonda umukenyezi wa Habarugira gucyo ayaga ingene umushinga ntawe wiwe yafashwe
ego twako turatambuka twinonora imitsi turiko turaduga kuri universite Bimyere hanyuma hacaza imodoka ikihagarara imbere yacu hacasukorokamwo abagabo batatu n'umupolisi afite impo baca baramusumira baramuyohora baramutsindagira mu modoka baramutsindagira turavuze induru abariko bararengana barajumararigwa hanyuma rero ariko aragwana nyene avuze tuvuze induru twese umwe muri banza numva avuze ngo murase murase hanyuma rero urumva ko atagitabara twashe kuronka baca baratsi modoka baragenda nuko byagenze mushikuru nta na trace nta kintu nakwe nta rura impinkuru nimwe ndarindiriye gusikiganza cy'Imana
nubwo rero umukenyezi wa Habarugira ariwe Liberate Nzitonda mwumvise yuko yemeza kumwe mu bahagaritse umushinga ntahe wiwe yari yambaye impuzu z'igipolisi igipolisi cy'u Burundi cashimye kuvuga ko ntaco kirabivuga ko muri antunga icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moise Nkurunziza yabwiye bagenzi bacu bakorera i Bujumbura kuri telefone ko ayo makuru yifatwa rya Habarugira atayo yigeze yumva akuva bugica ijwi rya Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'impunzi mu Burundi igikorwa co gutahukana impunzi z'abarundi mu kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania kirabandanya kuri no wa kabiri umugwi ugira kabiri watahukanywe inyuma y'abambere batahutse ku munsi wa kane w'indwi iheze ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana yanyarukiye muri commune ya Gisuru iri mu ntara ya Ruyigi i Burundi kugira ngo arabe ingene batahukanywe Fidel amwiriwe
Miriwe neza Diane.
Impunzi z'abarundi bahatahukanye kuri wa kabiri bangana gute?
Impunzi z'abarundi batahukanywe baje bashitse ku mupaka ari 220 kuri 466 bari bitetswe.
Ha uvuze ko hatahutse 220 kuri 466 bari bitezwe abo bandi batashoboye gutahukanwa amenye impamvu?
Abo bandi batashoboye gutahukanwa nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahungutse ndetse nabo nyine bavuga yuko cabaye ikibazo kugira ngo bafatinye ubwo guhunguka nuko ejo bavuga ko haje umugwi w'abarundi barenga gato ya 300 bariko barasaba ubuhungiro mu kambi y'Induta iyo baje bava bituma rero bamwe muri abo bagira ubwoba bituma batemera kurira imiduga yari yategekanijwe kubazana ibahungure batahana mu Burundi
abo bashoboye guhunguka baronkejwe aho bashikira
aba bashoboye guhunguka ni imiryango 76 bose muri abo majana abiri na mirongo ibiri majana abiri na batanu bose nabo mu ntara ya Ruyigi bivuga ko bari bashitse bisanga abandi cumi na bane nabo mu ntara cumi ya Cibitoki abandi uwundi umwe nuwo muri Meri ya Bujumbura urumva ko byari byoroshe naba abandi bariko barabategura ingene bazoca bataha mu mihana iyo baje bapfa.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru wadukurikiraniye, ariko tukivuga kuri ico kibazo nyene c'impunzi twobwira bumviriza ijwi rya Amerika ko zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziriko zitiratahuka iwabo ziva mu ikambi ya Ndutiri mu gihugu ca Tanzania, hari n'abandi babandanya guhungira muri iyo kambi nyene bava mu Burundi. Abarenga amajana atatu barakiriwe mu ikambi ya Nduta ku mugoroba wo kuri uno munsi wa mungu w'indwi iheze. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yarusha yaravuganye na bamwe bari muri iyo kambi ya Nduta.
Abarundi bakiriwe mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bagera ku majana atatu na mirongo itatu n'umwe, bagwiriyemo abagore n'abana, ariko barimo n'abagabo bakeya. Abenshi muri abo bari baramaze kwakirwa mu bibanza by'agateganyo, abandi nabo bavuze ko baje bava mu Burundi. Harababwiye ishyirahamwe ryitaho impunzi mu ikambi y'impunzi ya Nduta ko bava mu ntara za Makamba, Ruyigi na Cankuzo, bagemere ko bahunze umutekano muke, abandi nabo ko bahunze inzara. Nabo biruko iyo kambi y'impunzi ya Nduta imaze iminsi ivamwo abahunguka, mbere no kuri uyu wa kabiri abarenga amajana abiri bahungutse mu gihugu c'amavukiro. Abavuganye n'ijwi rya Amerika muri iyo kambi y'impunzi ya Nduta bavuga ko ivyo bibatera amakenga.
Turavuganye na kizibatera amakenga kikwere kibakiri impunzi hama izindi nazo bazitera bazitahana, tukabona nyene yuko ivyo bintu biteye amakenga.
Muri iyo kambi y'impunzi nyene icuka se ciza hagati y'abatarashaka guhunguka hamwe n'abarenga ibihumbi cumi na bibiri bamaze kwiyandikisha ngo batahuke. Abatarashaka gutaha bagiriza abo bariko barahunguka ko baguzwe kugira ngo berekane ko mu Burundi umutekano uhari.
Ni ukuvuga abantu bariko bariyandikisha ngo basubire Burundi n'abantu bari baje mw'uyu mwaka nyene atari umwaka barahama. Twege abari ngaha nye twege bakera. Harimo abacavuga ati abo bariko barahunguka bivugwa ati baraguzwe kubera baciye bihuta gutaha, baziyamirira kure nyene bacavuga ati burya babonye bagomba kwitahira ngo inzara irabarembeje.
Icuka cyo kirahari kuko ubu umuntu wese kugira ngo muganire muhuze ntunashyiramo n'ikiyago wewe ngo uzotaha ryari muganire ibindi, kuko mumaze gushyiramo icyo kiyago cyo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi haca hatangura kuba iterana amajambo. Ni ukuvuga umuntu wese arigengesera mu byo avuga.
Kuva mu kwezi guheze inzu zitatu z'abatarashaka gutaha ziramaze guturigwa, abana babiri barahasiga ubuzima abandi barakomereka. Abo batagashavu kubiyandikishije ngo batahuke ko babifisemwo uruhara. Ubu twavuganye ko mu guheze aho inzu igira gatatu yaturigwa.
Nzu kuri ziriko zirasya ni rwagwa nkubwo abiyandikishije gucyaha shaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira bahunguke ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye.
Icyo bikoze abo bahunguka bobo siko babibona, ahubwo bobo batangazwa n'ingene abarundi bahasigaye baringa ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu batarajijuka ngo batahe kubaka igihugu cabo. Bavuga ko inzara iri mu bituma bahunguka. Bamenyesha kandi ko bitavye akamo ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza aheruka kubatera, aho yabijeje ko umutekano uhari kugira ngo batahuke kubaka igihugu c'amavukiro. Ubwo butumwa bwashimangiwe akatari gake n'abategetsi batandukanye ba Tanzania uhereye ku mukuru w'igihugu. Gusa ico gihugu kiguma gisubiramwo ko atawe kizo kwirukana ku nguvu, kandi ko abatari yumvamwo gutahuka bazokingirwa bikwiye. Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. 185,835.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Imitahe y'abanyamahanga mu Burundi bita investissement direct des étrangers yaragabanutse bikomeye mu mwaka wa 2016. Ivyo biri mu cegeranyo c'ibanki y'isi yose c'uno mwaka casohotse cerekana ahanini ingene abanyamitahe boroherezwa mu bihugu bitandukanye. Ariko none niki catumye imitahe y'abanyamahanga mu Burundi igabanuka cane muri 2016, hama hokugwa iki ngo ntibizongere? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo utwo tubazo yatubajije Professeur Gilbert Niyongabo, umwigisha mu vyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'igihugu c'u Burundi, co kimwe na Didas Ngendakumana. We aramutswa ikigo kijeje guteza imbere imitahe y'abanyamahanga mu gihugu c'u Burundi. Didas Ngendakumana niwe yatanguye yishura avuga imitahe y'abagabanutse yariyo.
Murakoze cyane. Imitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger ni yo mitahe iba yazanywe n'abanyamahanga baje gukorera mu gihugu cyacu c'u Burundi, itanye ikaba ari imitahe izanywe n'Abarundi ariko basanze bakorera ibikorwa byabo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Iyo yose tuyishyira mu mugwi umwe w'iyo mitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger.
Mwitegereze none, ni ikihe cyatumye iyo mitahe y'abanyamahanga igabanuka bikomeye mu Burundi?
Bwa mbere ho nagira mbanze ndababwire ko ibyegeranyo bimwe bimwe usanga bivuga ingene imitahe yagabanutse, harabamwo ugushikuza kuko iyo turiko turaraba ibiharuro bivugwa n'ibyo mwe mwarimu ahejeje kuvuga mu kanya, twebwe dusanga bitandukanye n'ibyo twebwe dufite, ari nacyo gituma navuga ko haba hakwiye ahubwo abo bagira amatohoza cyangwa ubushakashatsi bakwiye kuvugana n'inzego zitandukanye ziba zifite amadone y'ukuri bashobora gukorera ko mu gusohora ibyegeranyo birimo amakuru y'ukuri atanga situasiyo uko imeze. Naho kuvuga ngo ibyo biba byaratumye igabanuka ni byinshi.
Ntabaciriyemo muravuze ibiharuro mufise ko bitandukanye n'ibi byatanzwe n'uwo mugwi w'ibanki y'isi yose, mu biharuro mufise mwotubwira uko mubona ibintu?
Twebwe nko mu biharuro dufite mu mwaka w'2016, turabona ko imitahe yavuye hanze bititaye investissement direct étranger ari $14.5 million by'amadolari y'Abanyamerika, birimo imigambi ishika 116, bikaba iyo mitahe yazanywe n'abanyamahanga bava mu bihugu nk'Ubuhindi, Kenya, Ubushinwa, Turikiya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda hamwe n'ibindi bihugu. Rero ibyo nibyo bikuru bikuru dufite, ariko murumva ko ibiharuro twebwe dufite bidasa cyane n'ibyo biri muri ayo maraporo mwarimuhejeje kuvuga.
None bafatira kuki mu gutanga ibyo biharuro bitandukanye n'ibyo muduhaye mu matohoza yabo?
Ayo matohoza ingene bayagira na twe rimwe rimwe ntitubimenya. Hari igihe usanga barondeye amakuru hirya no hino, ariko icyo twe tuzi ni uko amakuru nk'ayo kugira ngo uronke amakuru nyayo ni uko uvugana n'inzego zitandukanye zisanzwe zikora ibyo bintu. Aha mu Burundi twavuga nk'ikigo ati kiba gisanzwe gifite ibiharuro gifite, kuvugana n'ikigo OBR nacyo nyine kiba gifite ibiharuro gifite, cyangwa ubushikiranganji bw'ubudandaji. Igihe rero hagize urondera amakuru ahandi hantu, hari igihe usanga ukoreye ku makuru atariyo, nicyo cyegeranye murumva neza ko gitegereza kutabacyo.
Yamara muratanze ibyo biharuro, ni ikihe mubona muriko mutegekanya kugira iyo mitahe yiyongere kurushiriza?
Twebwe ibyo dutegekanya gukora ni ibisanzwe biri mu kazi kacu ka misi yose, haheza tukongera ko n'izindi ngingo tubona zotuma abanyamitahe boroherwa kuruta, ari na cyane cyane ibijyanye no guhinyanyura amategeko asanzwe agenga imitahe n'urudandaza mu Burundi. Ibyo nabyo turiko turabikora kuva mu mwaka uheze, twabandanije tubikora. Hariho amategeko atari make yasubiyemo mu mwaka uheze, andashobora gutanga ubororero bumwe bumwe, nk'amategeko araba ibijyanye no kuronka uruhushya rwo kubaka amategeko ajyanye n'ingene abantu baronka umuyaga nkuba amategeko ajyanye n'ingene amatagisi n'amakori arihwa n'amategeko ajyanye n'ingene abantu bashobora kuronka ideni ryo kudandaza bita kredi mu rurimi rw'Igifaransa ayo nayasubiwemo muri uyu mwaka wa 2016 kandi n'uyu 2012 hariho ayandi mategeko akiriko arahinyanyirwa cyangwa tugashyiraho ibitaretegite d'application kugira ngo amategeko ashobore gukurikizwa neza ibyo rero biguma bikogwa ku munsi turafite imigwi ibyo twitare groupe technique de travail gisanzwe byiga indikateri ni ukuvuga ngo bijya banki yifatira ko mu bukarasi bihugu turafite imigwi iri kuyakora sisitemu iva mu nzego zitandukanye za leta mbere n'iz'abikorera turakorana kugira ngo icyo cyose cyotuma boroherwa gishyirwe mu ngiro ari itegeko rigeho ari koroshya ibintu boroherwe
tubandanye reka
rero iri ku kiziri kirakora gushyikana uyu munsi
murakoze reka tubandanye tuze kuri Gilbert Niyongabo mwe mubona gute ivyerekeye imitahe mu Burundi
murakoze kuri icyo kibazo ku vyerekeye imitahe mu Burundi ibyo byitwa investissement direct étranger muravye kahise ku Burundi mubona yuko mu bisanzwe atari myinshi uravye nk'imyaka y'ibihumbi nka bibiri gutyo nta iyo mitahe ntayari ihari bakubwiye kuraba ukungene byagiye biraduga uza gusanga ari hafi miliyoni 10 z'amadolari ku mwaka gushika hafi 2015 mbere na 2016 uzasanga amahera angana n'uko muri api yaje kubivuga ibyo gituma navuga nti cyane cyane imitahe myinshi kubera igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite kahise cyagize ideni ni desika ya miliyoni 800 iryo deni rero rikaba bararihebeye Burundi kuva mu 2008 2009 bigatuma rero ata mitahe minini y'abigenga iza mu Burundi mugabo cyane cyane ugiye kuraba udasanga ari abantu bafasha nk'u Burundi yaba iminsi yose cyangwa yaba ibyo bihugu by'i Buraya cyangwa bikaba ibihugu byo muri kano karere mbere murabye no kubona ibitahe byo biriyongerera usanga mu myaka iheze cyane cyane mu usanga ari ibitahe birava muri bino bihugu byahanini ibyo kuraba nka banki zazi banki ya CRDB yava muri Tanzania KCB iva muri Kenya ukaraba n'aya mafinanse ya za JBL na za n'inzu ya DTV zose mugenda murabona ko ari imitahe biriyongerera mu bihugu byanyu nicyo gituma nibaza ko muri kahise ku Burundi uravye kahise ku Burundi usanga imitahe atari myinshi ngaho muri imyaka iheze yagira duga yiyongera ku mwaka ku mwaka.
Reka imbere ko tubandanya ikiganiro muri isanga turiko tuvuga ku bijanye n'imitahe y'abanyamahanga mu Burundi ku mirongo ya telefone dufite Gerard uratumva
kome ndabumva cyane nakumenya kugira
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
yamushumbura ama ndamufite mu tubire
nabatumire babiri urakumva
nkabashimire ko wowe uraba uko mwari maze kigiye bwa mbere kujya kanyanyu nta kujya kuko ntagiye amasoni misoro isubira cyane para ba kugeze ku komisiyo ihanitse hejuru vrema bajya bafanga nta imase cyane ibi rero sinzi n'ukuntu kuraba no kubatana babigiye kuko uri kwaraba cyangwa basubira inyuma cyane uri kwaraba yashitse yagira amafaranga menshi cyane mu kwatwa tugeze amafaranga make cyane rero ate kugira ko abantu bagire ingorane bajene abajene kuko
reka ngabuke kuri ibi tubariko turavuga iki kibazo cerekeye imitahe y'abanyamahanga Gilbert Niyongabo witegereje muri rusangi wonoso izerekeye ubutunzi n'uruhe ruhara imitahe y'abanyamahanga ishobora kugira mu iterambere ry'ibihugu
mu bisanzwe urabye ibihugu byateye bigatera imbere mugabo arabye ngira ngo ku myaka myinshi yaheze kenshi muzotanga imitahe ari ituma iterambere kubera amazi ko imitahe ari uzana ubutunzi izana n'iterambere ibihugu by'i Buraya nawe tufata n'ibyo bihugu bya kera mu byo kwita Europe occidentale mu bwo bizaba nka bigenda bihugu byahora bifite communisme cyangwa socialisme muzotanga kenshi cya gihome cya Berlin kimaze kubomoka imitahe myinshi yateye inzira muri ibyo bihugu byahora ari communisme ni ukuvuga yuko iyo mitahe niyo yatumye kura yizi tera mire ba gasiki hasi mene zihugu zizi baya zakiir nene nito mituma niwaza yuko mitahe ilafisi akamalukani mungura abdiyankom bihugu zilimi mudia magambele kensi mzo sangari bihugu kensi mzo sangari bifite hama deni ina deni ufati ngomri bihugu aizda abdiyomri afrika changem numu ya zia changem muri amerika latini mzo sangari bihugu kensi bifite hama deni hama deni ya mga sangari yu adanye ni mitahe ibihugu ni mwagwa yu kwa lembe ni mapibiki nje gituma rero nibaza yuko aya mahera rero twe dufashe nko kabiro ku Burundi Burundi muzosanga amahera menshi aza mu bihugu bifashe mu Burundi hafi ku bice 50 kwijana bavye nk'amahera Burundi usanzwe ukoresha mu kiga cya leta rero aya mahera yamaze kuba menshi atuma aho inguvu n'umuntu yigenga akavuga ati Burundi bariko bakora amabarabara cyangwa bariko bakora nka baraje anaje ndashaka kugira umutahe wanje ndashaka kuzana ngaha ugakunguka Ndiye nubwa yuko imitahe rero y'amareta ari kenshi itangura imbere yuko haza imitahe ya bigenga.
Murakoze.
Iyo ziko ico niyo yano mu cyono rutanga.
Murakoze. Dusubire ku mirongo ya telefone dufise Mugisha, ku murongo wa telefone Mugisha uratwumva?
Ndamumva cyane. Mura mahoro.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Mugisha Leo, ndi mu ntara hagati mu gihugu.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi.
Ufise ikibazo baza canke icyumviro ushikiriza?
Nuko numvise ngo dufite abatumire babiri. Ndashaka kubaza ego ku mitahe numva y'agasakisa kiyaba ikomeje iba mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kuva umukuru w'igihugu yongeyeho kwiyamamariza gutwara igihugu cy'u Burundi kiringo kugira gatatu noneho imitahe yagumye ikomeza isohoka ariko iyo mitahe ntabwo twabonye ko hari ikisikako sinzi ko gusohora imitahe y'agasakisaki ko ari ugusamaza abanyagihugu sinzi impamvu izo
bira
yabase basohora imitahe noneho bakayishyira mu ngiro byatanga icyizero ko noneho abo basohora imitahe badufitiye kazoza keza bifuza ku Burundi bwova mu njyane
reka babishyure reka batumire babishyure Didas mwamwishyura
murakoze jewe numvumenya ntiyatahuye ikiganiro turiko turavuga ngaho ibyo ari byo kuko numvise ibyo avuga y'imitahe y'agasakisaki sinumva neza ko yatahuye ikiganiro icyo ari cyo ahubwo nibaza ko mubanza mukamusigurira icyo kiganiro intumbero yacyo
ngira ngo subira musubiye mukamusigurira neza iyo mitahe yariyo ariko aha twumviriza ari iyo nyugwa akamenya neza iki kibazo cyari cyo
murakoze reka ngerageze kuko imitahe kiriko turavuga ni imitahe y'amafaranga azanwa n'abanyamahanga cyangwa abarundi bakaza gukorera ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ngaha mu gihugu cyacu yaho harimo ibikorwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakaza gukoreraho ibikorwa byabo birondera inyungu ibikorwa byo kudandaza ibikorwa byo gushinga amahinguriro ibikorwa mbere byo gushinga amasosiyete yaba yo mu burimyi cyangwa ahinguri byavuye mu burimyi yaba yahingura ibidandarizwa ngaha mu Burundi cyangwa ibidandarizwa hanze y'u Burundi ni ukuvuga bashora haba mu karere cyangwa mu bindi bihugu numvise rero imenga asaba ko batumvise neza iyo mitahe turiko turavuga iyo ari
hakaba ino ngaha rero dutse turabangiriye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye ku ino saha ariko imbere ko duhana gahindukira ndayibutse yuko abantu bane baraye bagandagwe muri komune Mutimbuzi intara ya Bujumbura abo bishwe bari mu murwi w'abantu munani bariko bakora inzoga ya Kanyanga abanyagihugu b'Umutimbuzi batera ivyatsi ico caha co kwihanira mushobora gusubira kumviriza inkuru ikwiye ku rubuga rwa internet yacu ayo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwavyumvise kandi muri ano makuru igikorwa co gutahukana impunzi z'abarundi ziva mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zisubira mu Burundi kirabandanya kuri uno wa kabiri abagera ku 220 nibo batahukanywe ku 466 bari bitezwe ariko rero zimwe mu mpunzi z'abarundi nubwo mumva ziriko ziratahuka iwabo ziva mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania hari n'abandi babandanya guhungira muri iyo kambi nyene bava mu Burundi abarenga 300 barakiriwe mu ikambi ya Nduta ku mugoroba wo kuruno wa Mungu akawe naga dusozereye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kano kanya bagenzi mukunda ijuri ya Amerika mwabanye natwe tubashimire byimva mutima dushimira abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ibiganiro vya kano kanya bishoboke yakoze Facile Gebehu twari kumwe mu hinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahazwe mari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose ndabatumire mu yandi makuru y'igice saha imwe n'iminota 30 ayo makuru azoba agizwe ahanini ni ariko aravugwa ijya nino na Channel Africa.